Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo by'iki gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri uyu munsi wa kabiri tariki 28 ukwezi kwa karindwi umwaka w'2015. Inshuti zacu bavandimwe, mwaramutse neza, ikaze kuri radio yanyu. Muri studio muri kumwe na Eugenia Mukankusi, ubu ni saa 11 n'igice za mu gitondo I Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Uwo ni umuturage wo mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda avuga ku kibazo cyo guhindura itegeko nshinga ry'igihugu. Ni umusogongero wa kimwe mu biganiro tuza kubagezaho mu kanya, turahera ariko ku makuru. Ijwi rya Amerika, amakuru yo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, baramutse neza.
Ndakuramukije Jenny. Abarorerezi mu by'amatora b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI bamenyesha ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu Burundi mu ndwi iheze atitabwe na bose kandi ntizigiwe n'imigwi yose. Muri raporo yasohotse kuri wa mbere, abo barorerezi bamenyesha ko Perezida Nkurunziza yatsinze amatora atarimwo umwidegembyo byo gushikiriza ivyumviro kandi ngo yabaye amaradiyo yigenga yarugawe. Ati naho byagaragaye ko ku munsi w'amatora umutekano wari wose, ayo matora ntiyitabwe n'impande zose kandi ntizigiwe na bose. Ati naho Perezida Nkurunziza yatsinze ku majwi 69%, haracari ukutumvikana ku kwitoza kwiwe ku kiringo kigira gatatu kandi ngo ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ngo ntibivyemera. Perezida Obama wa Leta Zunze za Amerika atekanya kugendera ku cicaro c'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika kiri Addis Ababa muri Ethiopia kuri wa kabiri. Mu mubonano yagiranye na ministre wa mbere wa Ethiopia Haile Mariam Addis Ababa kuri uyu wa mbere, Perezida Obama yamenyesheje ko ibyo bihugu byabo uko ari bibiri bifitaniye ubucuti bukomeye muri byinshi, ariko yaravuniye akagohe Leta ya Ethiopia kikwiye korohereza abamenyeshamakuru n'imigambwe itavuga rumwe na Leta gukora mu mwidegemvyo. Perezida Obama yaravuze kandi ku ntambara ya bene gihugu iriko ibera muri Sudani y'Amajyepfo. Ati igihugu ca Sudani y'Amajyepfo kirashobora gufatirwa ibihano mu gihe itariki ya 17 z'ukwezi k'8 uyu mwaka bihaye yogera ata amasezerano yo guhagarika intambara azoba arasinywa, tutibagiye no kurungika muri ico gihugu inteko z'akarere zija kugarukana amahoro n'umutekano. Mu gihugu ca Somalia, abantu bashika 23 nibo bamaze kumenyekana ko bafuye bahitanywe n'ikibombe caturikijwe n'umuhari wa Al-Shabab kuri wa mungu kuri hoteli yitwa Jazir Palace iri mu gisagara ca Mogadishu. Gushika ku munsi wa mungu, abantu 18 nibo bari bamaze gufa, abandi 5 bacikanye kuri uyu wa mbere. Harimwo n'umushinwa akora mu buserukizi bw'ico gihugu muri Somalia yari yakomeretse cyane. Muri abo bafuye harimo kandi n'abamenyeshamakuru 2 b'abanya Somalia. Iyo hoteli isanzwe ikoreramwo ubuserukizi bw'ibihugu by'Ubushinwa na Misiri, yarimwo kandi n'ibiro by'abashinga amateka n'abamenyeshamakuru. Perezida Obama asanzwe ari mu rugendo muri Ethiopia yateye ivyatsi ubwo bwicanyi, ati imigwi y'iterabwoba nka Al-Shabab nta kindi izi atari ukwica no gusambura. Ati bakwiye guhagurukirwa bakagwanywa. Igihugu ca Turukiya catumye ko kuri wa kabiri inama izogihuza n'ibindi bihugu rutura bigifasha kwivuna umwansi. Intumbero y'iyo nama kuzoba ari ukurabira hamwe ibijanye no kugweramirwa kw'ico gihugu ndetse n'ibitero by'indege kiriko kiragaba ku migwi y'abagwanyi ba Leta ya Islamiste bari muri Siriya n'abarobere b'abakirde bari muri Iraki. Turukiya casavye iyo nama cisunze ingingo ya 4 iri mu masezerano ari hagati y'ivyo bihugu. Amasezerano yemerera ivyo bihugu ko mu gihe kimwe kigeramiwe mu bijanye n'umutekano gishobora kwitabaza bigenzi vyacu. Ivyo biganiro bizoba bije mu gihe mu gihugu ca Turukiya hamaze iminsi havugwa ubwicanyi ku rubibe ruri mu bumanuko gihana na Siria kandi mu gihe ico gihugu kiriko kirongereza ingufu mu kugwanya iterabwoba. Urudandazwa rw'abantu rwaratungishije abatari bake ku isi mu gihe rusiga imiliyoni z'abantu mu buzima bwo gukoreshwa nk'abacangero. Ivyo ntivyavuye muri raporo ya Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika isoka uko umwaka utashe kubijanye n'agateka ka zina muntu. Iyo raporo ibandanya ivuga ko ugo rudandaza rwabaye uburyo bushashe bwo kugira abantu abaja aho abakobwa n'abagore n'abana badandazwa, ahandi naho bagakoreshwa ubuzi bugayitse aho bahembwa intica ntikize. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry amenyesha ko ugo rudandaza rwinjiza imiliyaridi ijana mirongo itanu z'amadolari y'Abanyamerika ku mwaka.
Aloizi, urakoze kuri aya makuru. Inshuti zacu, muracyumva radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Turi no kuri interinete kuri radio yacu voa.com. Ubu tugeze noneho ku mwanya w'inkuru nyamukuru. Dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari. Inama nshinga amateka y'u Burundi nshya yatowe kuri 29 y'uku kwezi gushize yateranye kuri uyu wa mbere. Agaton Rwasa n'abashinga amateka 19 bo mu mugambwe we FNL bitabye iyo nama. Abadepite batowe ba UPRONA ya Charles Nditije, ni ukuvuga urundi ruhande ruri kumwe na FNL mu runani Amizero y'Abarundi, bo ntibitabye iyo nama. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni yakurikiranye imirimo y'iyo nama adutegurira iyi nkuru.
Nyakubahwa urongoye iyi nama ukabudukurira no mu myaka. Nagira nsabe mbere y'uko dutangura kwiga iyi nteguro rero mubanze mutubwire abashinga amateka batowe, munasabe yuko vyomanikwa kuko birafise akamaro kuko abatatonze uno munsi guhera uno munsi ndibaza ko amateka atangura guharura kugira ngo bibaye ngombwa baze basubirizwe. Murakoze.
Ubu ni Edouard Uwimana asanzwe ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, nawe nyene asanzwe ari mu batowe. Aho yariko asaba inararibonye yari mu baraho ariko wahavuye arongora ibikorwa yabaye Makirena hayo ava mu gambwe Sende DVDD kuko arakuriye bose. Yitwa Terence Dikumasabo ava mu runana Mizero y'Abarundi ntiyari yitavye ivyo bikorwa kuko ari ku ruhande rwa Karoli Nditije. Ibikorwa vyategerezwa gutangura isazi tatu vyatanguye isazi tanu. Isazi tatu zageze Agatongo ase yamaze kuwashika. Abantu bose wabona ko batangaye kuko mo bari biteze kubona uwo mukeba mukuru wa Petero Nkurunziza atarimwo. Hahavuye haza abandi batowe mu runana Mizero y'Abarundi baca bagera kuri 19 bose n'abayoboke ba FNL ya Agatongo asa. Uwo munyepolitike asanzwe atavuga rumwe na Leta y'u Burundi yaziguriye abamenyesha makuru icamutumye afata iyo ngingo yo kwinjira mu nama nshinga amateka kandi yari yahamagariye abanywanyi biwe kutaja gutora.
Amatora yarabaye uko yabaye kose yarabaye. Uyu munsi tugeze rero aho tugira icyo dukora bivanye n'ibihe tugezemo ibyo ari byo. Mu gihe bose bagumye bavuga ati nimwumvikane izo nduru zihari zihere, igihe tukirindire rero ko izo nduru zihera biciye mu kumvikana mu kuganira, nicyo buza yuko turakora ibyo tubashije gukora.
Umuntu yovuga yuko mwemeye ivyavuye mu matora.
Yereka kugondera amatora yarabaye, abantu bose barayimiriza. N'uyu munsi n'amakuru bose bavuga ati amatora yabaye siyo. Mugabe ivyo ariyo byose, muri ivyo bitari ivyo, abanyagihugu bari n'ivyo bavuze, bari n'ivyo batumye, barasabwe yuko baserukirwa. None uyu munsi tubimye ubwo burenganzira bwabo, hoho aricyo twaba turiko turabafasha. Mu gihe turindiriye yuko kumbure izo mpari zose zihera, ibishobora gukogwa byo babirakogwa.
Mu matora y'abajenama wa makomini n'abashinga amateka, Agatongwasa yari yasavye abanywanyi biwe kutaja gutora. Mu matora y'umukuru w'igihugu, Gwasa ntigeze amenyesha ahagaze. Mu matora y'abakenguza amateka nayo yabaye kuri wa gatanu, abajenama wa makomini batowe mu Mizero y'Abarundi ntibagiye gutora abakenguza amateka. Abari bitavye bamenyeshejwe ko itegeko ryavuye kwa Agatongwasa ataoja gutora. Tumubajije ico kibazo yishuye gutya.
Barashaka ko batagiye gutora ku mvuzi wabo. Bwabo ivyo jenja mwo bibaza bonyene.
None urunana Mizero y'Abarundi gwasambutse. Agatongo asa natomora neza niyo bazoja muri leta canke batazojayo. Nahakana kandi ntiyemera niba urunana mizira abarundi gwasambutse
urunana ne gwasambutse kimwe cyo cyumumenya nuko inani zibaho mu gihe cy'amatora y'amatora yatariho ibyina n'ibindi mugabo nimba bataje uyu munsi ndindirutse wabone cyo cyangwa wabona hijya hejo ikiza uwo bataje wo musange aharuka mubaza bari ngai buje
kurundi ruhande gwamizira abarundi no kuvuga ruhande gwa Iprona irongowe na Karolindi Itije bavuga ko bagwe mu gahundwe Tasensi Bomana asanzwe ari ku ruhande gwa Nditije avuga ko atampamvu boje muri mashinga mateka
twebwe nyene twari ku mariste tutagiye kwitora tukabuza nabandi gudutora none uwo yari kuba mu sitanteri twabujije kuja kwitoza uwe ntiyarakeneye ico kibanza no kwaba rukuraba ibibanza twojamo ko hara bari kuba abakenguza amateka akaba atamariste ya mizero yagiyeyo kubera tutemera ayo matora ukurabona yoyo twayatanga dutevye ayandi twari twayatanze imbere twibaza tuti ko hari ibiganiro hazoboneka umuti w'ikibazo cha manda ya gatatu
nawo biruko agatongo asawe avuga ko yanse ko habaho abo bitabanya kuri boca basimbira muri ivyo bibanza
subisubirako nimufata uruhande rumwe ngo mureke urundi none iyo se nitumaze kuyandikira yuko tutari mu matora iyo nyene ikavuga yuko uwo zoduhijwe ko rizobimva gusa yabihinduye bigenze gute none uyu munsi abo bantu ayo majwi yabo tuyaterera mu gisanze hama bice bigenda gute hama ntimwibagire bega muri politike y'u Burundi ibintu byifashe ubu ntabareho boca babitarukira zanya kuri zose ntimuzi ko zibaho
naho muvuga gute hariho aba FNL bamaze iminsi biwanyu bayoboka bamaze iminsi bicwa mbega ivyo nabyo mbivuga kwiye
ngo n'ubunyamaswa ntabwo byakabaye yuko mu gihe cya none umuntu mutavuga rumwe muri politike woja kumwica biteye isoni rero kuba hari inyifato mamwe nizo
warongoye FNL yigenga aguma yemeza ko atemera ibyavuye mu matora naho yinjiye mu nama nshinga mateka ibikorwa vy'iyo nama nshinga mateka nshasha bizobandanya no kuri wa kabiri aho bazoca bashiraho itegeko rigenga iyo nama nshinga mateka no kuvuga règlement d'ordre intérieur mu gifaransa ku munsi wa kane naho bace batora inzego zizorongora iyo nama nshinga mateka ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
kani yari yoyose nta ukwiye kwigira sinda yibazwa mu gufata ingingo zose zikingira umwana kuko ataruhara na rumwe afise mu matate
tubara batwikendera nguko natwe tutabyaye
Ladies and gentlemen
Save the children
akona kama mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
Murumva radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda imibare y'abarundi batahuka bava mu Rwanda irimo kugenda yiyongera ku mugoroba wejo kuwa mbere abinjiraga n'abasohokaga ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ufata ku ntara ya Kirundo na karere ka Bugesera babaruraga abari hejuru ya 300 abatahuka cyane baracyari abari bicumbikiye ndetse n'abari bacumbikiwe mu miryango ni inkuru ya mugenzi wacu Eric bagira ubusa
Impunzi z'abarundi zari zarahungiye mu Rwanda zikomeje gutaha umunsi ku wundi mu ngeri zose. Abakomeje gutahuka kuruta barimo bari bacumbitse mu miryango cyane mu mujyi wa Kigali. Baraza mu modoka zabo n'imiryango yabo. Bagera ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi polisi ikabanza gusaka imodoka zabo bakabona kugana binjira n'abasohoka. Barafungura imodoka zabo nk'amajipu gasangamo ibikoresho byo mu rugo, za matera n'ibindi. Impamvu zituma bahunguka ziratandukanye ariko igaruka kenshi. Nuko batashya atari ukuba umutekano wagarutse mu Burundi. Ahubwo ngo imibereho yazambye Uyu mugore ku masaha ya saa 7 n'igice yerekeje Ngozi akuru yivarisi nini nyuma ye.
Turasubiye nyene kubera ubuzima bwa hariya bugoye muga ntabwo dosubiye kubera twishimye kuko n'ubundi umutekano turazi ko atari wose kandi turazi yuko igihugu kitazishobora kuronka amahoro n'umunsi n'umwe bikimeze manda ya gatatu igihari nta mahoro twiteze kuronka mu gihugu gusa bibaye ngombwa kubera impamvu z'ubuzima dufe kugenda turabe kubera benshi bataye ubuzi abandi bati byabo
harimo n'abavuga ko bajyanye abana ku mashuri bityo ko kubagumisha mu buhungiro bishobora kuzabaviramo ingaruka mbi nk'uyu utifuje ko amazina ye yumvikana mu itangazamakuru yari n'abana babiri mu modoka berekeje Bujumbura mu murwa mukuru w'u Burundi.
Turatashe ego mugaje we ndi Burundi ntanye nje gutora umwana kubera hageze ko baca ku ishuri.
Hari yindi miryango sigaje se
bo basigaye inyuma abandi ego yaza ko n'umwana yaheze ibibazo zoca subiranye
azagaruka mu Rwanda.
Ego
nibwirira ko nabo mu muryango bazaje kubaza.
Oya kushiko sindabona ko ikibazo cy'umutekano gikwiriye mu Burundi.
Ngo mugiye he?
Bujumbura.
Muvuye he?
Rwanda.
Bujumbura mugiye ko ritse?
Tugiye kwiga.
Mugiye kwiga?
Ego.
Wigaga amakangara.
Mashuri ni aheza ni twajije bibaza.
Wigaga amakangara. Wigaga amakangara.
Abakomoka
ku ntara ya Kirundo batahungiye kure yayo bakunze guhitamo gutaha mu bihe bya nimugoroba nk'uru rubyiruko. Ugiye Burundi ugiye hagaruka he?
Agara mu Kirundo.
Wabaga hehe?
Ngaho inemba nyine.
Wabaga hano?
Inemba ho ku mudugudu wa Nemba.
Ugiye Burundi w'Ikirundo gukora ikiza?
Ndahakomboye nyine. Ndakora abona y'iwacu.
Uratahutse mu yandi magambo?
Nzagaruka ariko.
Wowe bimeze bite?
Ndahungutse.
Urahungutse? Wabaga he?
Nemba.
Ufashe ingingo yo guhunguka gute?
Kuraba abandi. Kuraba abandi.
Nubwo abatahuka biganjemo abatarahitiye mu nkambi ngo hari n'abarambirwa ubuzima bw'inkambi bagahitamo gutoroka abo nibashaka no kubigaragaza mu itangazamakuru. Uyu mushoferi wa taxi minibisi itwara abagenzi mu karere ka Bugesera yadusanze ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi yaratwaye ababaga mu nkambi ya Gashora.
Uyu tubatwara harabaza afite ubwoba ko nibagera hakurya bataza marakabiri azabica cyangwa se uko mukuru bahabwa we benshi nabo bafite ubwoba akore ko imiryango bafite avuga ati abana babayeho nabi mu nkambi iki kadusubira hakurya iwacu turebe ko nibura hari icyo twaronkayo.
Aba mwarimu bakuye hehe?
Agatubavanye Gashora
bavuye mu nkambi.
Uretse
kwihera ijisho iby'ingendo z'abatahuka mu Burundi naho ubundi abemera ko bari barahunze ni bake ukurikije uko ingendo zihagaze umunsi ku wundi imibare iragenda yiyongera. Kuri uyu mugoroba babinjira n'abasohoka ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi Nemba barabarura basaga 370 bari bamaze kwerekeza mu Burundi. Amakuru twakuye ku baturiye amayera yari yarafunzwe afata ku ntara ya Kirundo harimo ku munzenze mu murenge wa Kamabuye nuko ngo n'abarundi bari bacumbitse mu miryango batangiye gutahuka buhoro buhoro. Nubwo bimeze bityo haracyari n'abandi barundi bake bari baratahutse nyuma bongera guhunga. Abo ntibashobora no kwegera ubutaka bw'u Burundi kuko ngo bafite ubwoba bwo kuba batabwa muri yombi. Ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika inemba ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tuvuye mu Burundi tujye mu Rwanda aho abagize inteko ishinga amategeko abadepite n'abasenateri ejo bakomeje ibiganiro bagirana n'abaturage ku kibazo cy'itegeko nshinga. Kuri uyu wa mbere mugenzi wacu Asumuta Kaboyi yakurikiranye ibiganiro byabo n'abaturage b'akarere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo.
Kuri uyu wa mbere itsinda ryasuye abaturage bo mu murenge wa Muhanga akarere ka Muhanga ntibabonye byinshi bifuzaga ku baturage kuko ibisobanuro abaturage bari basabwe n'abadepite ko batanga ku buryo itegeko nshinga ryahinduka atari byo bahawe. Uyu ni depite Nyirasafari Esperance wasobanuriraga abaturage icyo babifuzaho.
Turaza guha ijambo ibyiciro bitatu. Hari abanditse basaba ko iyi ngingo yavugururwa ijana n'imwe, ikindi barifuza ko yavugururwa ite, ariko noneho hari ikindi cyiciro dutekereza ko gishobora kuba cyaracikanywe no kwandika, abashobora kuba bataranditse niba bahari. Hanyuma turaza no guha n'ijambo niba hari abahari ababa batifuza ko iyi ngingo ivugururwa, ari nayo mpamvu hazaba n'amatora kugira ngo ari akemura impaka.
nubwo abaturage basabwaga gusobanura umubare wagenwa kuri manda y'umukuru w'igihugu benshi babwiye abadepite ko bifuza ko Perezida Paul Kagame yazabayobora ubuziraherezo abaturage bakomeje kwibutswa kwitegeko nshinga ridakorerwa umuntu umwe nta cyahindutse mu bisubizo abaturage bahaye abadepite
iryo tegeko nshinga nge ndumva rwose twange tukamutora hari kire twageraho kirenze ndifuza ko twakongera tukamutora indi myaka 7 yo kutuyobora
njewe nifuza ko manda ya perezida wa republika ya tuyobora igihe ananiriwe
umugihe kingana ikino niba utemera ko abandi bibubuzira herezo wabaha manda ingana iki
abandi byaba nk'itatu gusa bakarekera
manda ye reka twe kumurusha kuko aho ageze atigirira haryoshye ubu tuba biri mu perezida ibintu byacu yabikemo kabisa amazu yacu yaseruzwa yabakikije ubu mutekere rero abanza dusunike nk'imyaka 14
natonyeke hazuva niwe avuga ati none banje nimutekere namwe
njyewe icyo nisabira nuko ririya tegeko ry'ijana na rimwe mwari duhindurira tukazongera tugakomezanya n'izindi manda zose azayobora abashije tukaba turi kumwe nawe kuko nta nundi twabona twebwe tumusimbuza kubera ibyiza yadukoreye
ikibazo nabashije ariko muragerageza mu kisubuze nuko nababajije ngo ibyo mwifuriza Paul Kagame turi kubyumva ariko mugerageze munatekereze habaye niba munabyifuriza undi wundi niba mutabimwifuriza muvuge ngo habaye hari undi mu perezida ujeho twamuha igihe kingana gitya kuko bizadufasha twebwe ugukusanya ibitekerezo no kumva icy'abanyarwanda benshi
murakoze turashaka Paul Kagame nta wuri Paul Kagame niyo yasimburwa agasimburwa kubwe
wowe urifuza ko undi mu perezida twamuteganyiriza
Usibye abaturage batangiye gusurwa muri ibi bihe abagize inteko bazanareba n'andi matsinda y'abantu babaka ibitekerezo ku itegeko nshinga ryahinduka cyane cyane ku bijyanye n'umubare wa manda y'umukuru w'igihugu ariko hari n'abamaze gutera intambwe yo gusaba ko n'izindi ngingo zidakigendanye n'igihe nazo zahindurwa izi ngendo z'abagize inteko ishinga amategeko zizarangira mu kwezi kwa 8 Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu
Chute zacu ubu noneho Ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Nuko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'abashinwa babuharanira babitangaje Mu minsi ishize abategetsi b'Ubushinwa bataye muri yombi abanyamategeko n'abaharanira impinduka 169 bamwe bafashwe ababa batabizi abandi bafungiwe ahantu hatazwi bose bamaze kubahata ibibazo barabarekuye abafashwe barimo abavoka bakorera ibigo bikomeye by'abanyamategeko batandatu nabo mu kigo cyitwa Fengrui cyo mu murwa mukuru w'Ubushinwa Beijing cyunganira mu mategeko abantu b'ibyamamare baharanira uburenganzira bwa muntu nk'intiti Ilham Tohti wo mu bwoko bw'aba Uyghur ubu uri muri gereza umukwabu wo guta muri yombi abanyamategeko watangiye ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 7 ubwo Wang Yu umwe mu bavoka b'ikigo Fengrui yazimiraga yabuze amaze kwandikira bamwe mu nshuti ze ubutumwa bugufi bwa telefone zigendanwa SMS ko internet n'amashanyarazi bamaze kubica iwe birahagarara kandi ko abantu barimo bicurugirwe kugira ngo binjire iwe ku ngufu. Wang Yu aburanira abantu benshi bazira guharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa ubwisanzure bw'idini barimo abayoboke ba Falun Gong itorero ritemewe n'amategeko mu Bushinwa. Zhu Jifeng umuyobozi w'ikigo cy'abavoka Feng Rui nawe yatawe muri yombi azira kuburanira mu nkiko Zhang Miao umunyamakuru w'Umushinwa wakurikiraga imyigaragambyo ya demokrasi yo muri Hong Kong. Mubo umucamanza atigeze yumva bamaze gutabwa muri yombi harimo avoka uzwi cyane Li Heping wunganira mu nkiko undi mugenzi we w'impumyi akaba n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu Chen Nguang Cheng. Li Heping ahagarara mu nkiko kandi abantu benshi leta yirukana mu byabo ku ngufu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihangayikishijwe cyane bikomeye nuko inzego z'umutekano z'Ubushinwa zishobora kwitwikira itegeko rishya rizigenga maze zigahonyora uburenganzira bwa muntu kubera ububasha bukabije ryazihaye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba ikomeje Ubushinwa kubahiriza uburenganzira bw'abenegihugu bose iyo bava bakagera no gufungura abantu bose baherutse gutabwa muri yombi bazira gusa ko baharanira kurengera uburenganzira bw'abaturage b'Ubushinwa.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Chuti z'ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu by'igice cya mbere biri hafi kurangira. Mbere y'uko dusezeranaho ariko Aloyizi Bigirimana ari hano muri studio abanze atwibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Abarorezi mu by'amatora bishyirahamwe mpuzamakungu ni bamenyesha ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu Burundi mu ndwi iheze atitabwe na bose kandi atizigiwe n'imigwi yose. Ibyo biri muri raporo yasohotse kuri uyu wa mbere aho abo barorezi bamenyesha ko Perezida Nkurunziza yatsinze amatora atari nk'umwidegembyo wo gushikiriza ivyiyumviro. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atekanya kugendera icicaro cy'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Afrika ya Addis Ababa muri Ethiopia kuri uyu wa kabiri. Mu rugendo arimwo muri Ethiopia, Perezida Obama yaravuniye akagohe Leta Ethiopia ko ikwiye korohereza abamenyeshamakuru n'imigambwe itavuga rumwe na leta gukora mu mwidegembyo. Mu gihugu cya Somalia abantu bashika 23 nibo bamaze kumenyekana ko bafuye mu bitero byahitanywe byatewe n'ikibombe cyaturikijwe n'umuhari wa Al-Shabab kuri wa Mungu ku ihoteli yitwa Jazira Palace iri mu gisagara cya Mogadishu muri Somalia. Perezida Obama asanzwe ari mu rugendo muri Ethiopia yateye ivyatsi ubwo bwicanyi ati imigwi y'iterabwoba nka Al-Shabab nta kindi zi atari kwica no gusambura, ati bakwiye guhagurukirwa bakagwanywa. Igihugu cya Turukiya cyatumye ko kuri uyu wa kabiri inama izogihuza n'ibihugu rutura bigifasha kwivuna umwansi. Intumbero y'iyo nama ni ukurabira hamwe ukuntu ibyo bihugu byofasha icyo gihugu mu bijyanye n'umutekano.
Urakoze Aloyizi Bigirimana kuri makuru wongeye kutwibutsa. Njuti turi kumwe ibiganiro byacu by'igice cya mbere na habihumurije. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Abo twari kumwe mwese rero ndabashimiye. Nimucikwe kandi n'igice cya kabiri cy'ibiganiro byacu gitangira mu kanya gato saa 12. Turabagezaho ikiganiro muri isanga. Hagata hariko tubifurije gukomeza kugira umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.